Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose kandi bahaye ikaze mu biganiro byacu. Imirimo iranga ikaba ingume, abantu bakomeje gushakira imibereho hakurya no hakuno y'imipaka. Abarundi bambutse muri Kongo, abanyekongo barinubira ko babatwara akazi.
Twebwe icyo badukundira twuvuga ni ikintu kimwe, kubera duheza akazi n'ingoga. Nicyo kintu badukundira ababosi bo muri Kongo. Abakongomani bakatwanga kubera tubaka akazi.
Uwo ni umwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uvira, muri Kivu y'Amajyepfo, gushaka akazi. Iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turaze bagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Mbere yaho ariko, mbere yuko tubagezaho amakuru tubararikiye mu kanya, ubwo turaza kujya mu nkambi zitandukanye no mu ntara zitandukanye. Mbere yaho tugiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, muragezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana.
Muri Afrika, abantu batanu bari mu myiyerekano muri Sudani hamwe n'umusirikare w'ipete rya majoro barishwe barashwe ejo ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Khartoum. Ibyo byabaye nyuma y'amasaha make abakuru b'abakora imyiyerekano muri Sudani bavuze ko bashitse ku mwumvikano hamwe n'abasirikare bafashe ubutegetsi ku nzego hamwe n'abategetsi bazoba bararongoye igihugu mu kiringo cy'imfata kibanza. Ibi byabaye kandi umushyikiriza manza mukuru wa Sudani avuze ko Perezida Omar al-Bashir aheruka gukurwa ku butegetsi yagirwa n'ivyaha byo kwica abantu bari mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwiwe yakuwe ko mu kwezi guheze. Akanama kagisirikare kari ku butegetsi kashikirije ku mugoroba w'ejo kuwa mbere nyene ko hari abantu bitwaje ibirwanisho biyoberanije mu bari mu myiyerekano. Abaserukira abasaba ubutegetsi ko bwohabwa abasivile bavuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe kugira bice intege abari mu biganiro n'abasirikare barongoye igihugu, kandi bakavuga ko abo basheshaye maraso ari abitwaje ibirwanisho bashigikiwe intwaro ihitiye. Igisasu cya bombe cyaraturitse mu bumanuko bushira uburengero bwa Pakistane, gihitana ubuzima bwa polisi bane, gikomeretsa abandi bashika kuri 10 barimo n'abasivile. Umutegetsi mu gipolisi aho muri Pakistani yashikirije ko icyo gitero cyabaye ku munsi wa mbere jo mu isoko ryahitwa Quetta ku murwa mukuru w'intara ya Baluchistan, aho Ubushinwa bufitiye imitahe itari mike y'imigambi y'ubwubatsi ifise agaciro k'imiliyaridi z'amadolari y'Abanyamerika. Icegera cy'umukuru w'igipolisi muri Pakistani Abdul Razak Chema yabwiye abenshamakuru ko iyo bombe yari yatezwe ku ipikipiki yari hafi y'imodokari y'igipolisi. Umuvugizi w'abatalibani muri icyo gihugu cya Pakistani yaremanze ko umuhari wiwe ariwe wakoze icyo gitero. Abategetsi bo hejuru mu muryango umwe bwa Buraya bariko barasaba Leta z'Ubumwe za Amerika kwirinda gutera intambara ya gisirikare mu gihugu cya Iran. Federica Mogherini ajejwe imigenderanire muri uwo muryango, umunyamabanga mukuru w'inteko zishinze kurwaniriza hamwe umwansi hamwe NATO ariwe Jens Stoltenberg hamwe n'umubashikiranganji w'imigenderanire y'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage baravuganye n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire Mike Pompeo i Brussels ejo ku munsi wa mbere nyuma yaho ahagarikiye urugendo yari kugira i Moscow. Mike Pompeo kandi yari mu Bubiligi yaravuganye ku bitero byakozwe ku munsi w'Imana ku bwato bw'ibitoro ku nkengera za Emirates Zunze Ubumwe za Barabu, ariko yirinda kuvuga ko Irani ariyo yagirwa n'ibyo bitero. Ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa hamwe n'Ubudage byarongeye kuvuga ejo ku wa mbere ko bigishigikiye amasezerano mpuzamakungu yumvikanywe ko agamije guhagarika ibirwanisho vya Irani vya nucléaire.
Turakoze Aloyizi Bigirimana ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira kuri FM 104.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 ku mugoroba no kuri metero 25 31 na metero 41 mu gitondo mushobora kandi no gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ikiganiro ni wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere mbayikaze kuri radio yanyu. Ibiganiro byacu tubihere rero mu Rwanda aho Ministri w'Ubutabera Johnston Businge yasuye gereza ya Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'igihugu. Turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Claude wiriwe neza?
Mwiriwe neza Eugenie.
Ye abagororwa bakiriye gute Ministri wabasuye umunsi?
Bamwakiriye neza bamuhana ubutumwa harimo abagiye bavanwa ku yandi magereza barananiranye niko nabyita kuko bagezaga muri gereza bagakora ibindi byaha ariko bazanwa hangahe Rubavu bagashima yuko yabafashije kugororoka ndetse banashima ko yabasuye bakareba imibereho yabo ndetse kumva n'ibibazo bafite kugira ngo babishakire nyine ibisubizo n'uruzinduko rero abagororwa muri rusange bishimiye cyane kandi iyi ni imwe mu magereza yo mu Rwanda akora neza kurusha ayandi mu gihugu mu buryo bwo kugorora abagororwa mu buryo bw'ikinyabupfura ndetse no gukumira ibyaha bitandukanye n'ibindi byaha bikorerwa mu yandi magereza hirya no hino.
Nge uravuze uti abagororwa babyakiriye neza bishimiye urwo ruzinduko ariko se intego yarwo rwari rugamije iki?
Intego ngira Ministri w'Ubutabera yari kumwe na ambasaderi w'igihugu cy'Ubusuwisi mu Rwanda kugira uruhande rumwe kwari ukumugaragariza imibereho y'abagororwa mu Rwanda uko bafashwa kugororoka ariko hari no kubaha ubutumwa bw'uko bagomba kwirinda ibyaha bagafata inyigisho neza bahabwa muri gereza zibafasha kugororoka kugira ngo nibagera hanze ntibazongere kugwa mu byaha byatumye bafungwa hari na gahunda yo kubagezaho gahunda iriho yo kwigisha abagororwa cyane cyane ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro hanyuma bakazanabihererwa impamyabumenyi abasaba rero kubyitwaramo neza bakabyiga bashishikaye kugira ngo nibanasohoka muri gereza abazaba barangije ibihano byabo bizabafashe kubaho mu buzima bwo hanze niyo baba bamaze igihe kirekire muri gereza.
Uretse gushyira mu bikorwa ibyo baba bigishijwe aho muri gereza ibindi by'ingenzi Ministri Businge yabagejejeho watubwiramo ni nk'ibiki?
Harimo cyane cyane gushishikariza abakoze ibyaha bya jenoside gutanga amakuru ku haba hagiherereye imibiri y'abantu bishwe batarashyingurwa ndetse no kubwiza ukuri imiryango yabo hari bamwe baba bafunzwe ariko ugasanga niba ari umugabo ufunzwe hayabo umugore n'abana batazi icyaha afungiye yahagera bamusura akababwira amakuru atandukanye n'ukuri kw'ibyo afungiye byari byo rero gushishikariza abakoze jenoside gutanga amakuru ku haba hakiri imibiri y'abishwe muri jenoside ndetse no gusaba abataremera ibyaha cyangwa se batarabwiza ukuri imiryango yabo kubabwiza ukuri ku byaha bakoze kugira ngo yaba imiryango yabo ibohoke imenye yuko abafunzwe batarenganyijwe ndetse bakanabasaba kwandikira imiryango biciye bayisaba imbabazi ndetse banayibwira amakuru yuko bisha babo ndetse naho babashyizeho.
Claude, mu masogonda makeya watubwira niba urwo ruzinduko rwashojwe cyangwa se ruracyakomeza?
Navuga ko rusojwe. Ministri icyo agiye gukora ni ukuganiriza abunzi ariko igikorwa cyo gusura gereza n'ibiganiro byarangiye ubu ngubu yerekeje mu zindi gahunda nubwo ngo uruzinduko rwe kuri ino gereza rwo rurarangiye ibindi akomerejeho ni ukujya kuganira n'abaturage mu nteko zabo ndetse no kuganira n'abunzi.
urakoze cyane Claude Ganza munyamagana ubwo turaza kugaruka kuri iyo nkuru ku buryo burambuye makanya turacyari rero turacyari kumwe nshuti Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tunyarukire noneho mu Burundi aho abashinzwe ubuzima basaba kugirana inama kugira ngo batange serivisi zinoze ariko kandi banasaba leta kubabonera ibikoresho bakeneye kugira ngo babashe gutunganya akazi kabo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratubwira uko icyo kibazo giteye.
Urongoye sendika y'abaganga Sinapa aremeza ko harabaforoma badakora neza akazi bajejwe. Ni mu gihe harabagwayi bakunze kubidogera ko babakira nabi. Ariko rero Merance Akizimana arongoye Sinapa asigura ko hamwe biva ku bakozi ahandi naho bikava kuri leta.
Ni nkuko uravye ubujyo bakoramwo atabikoresho atabakozi bakwiye baronka ugacu usanga nabo nyene bakora mu buryo butameze neza ivyo navyo nyene biratuma abagwayi bidoga kandi abaforoma nabo nyene bitabavuye ko ico twovuga rero nuko ari ubuga bavuye ku baforoma abo baforoma niko gerageza bakisubirako twamaduhanura iyo twabonye umuforoma uyu cankuri ya anye hari byamugoye twamuhanura mugabo ibitavuye ku muforoma riva kwa leta ari leta itegeza gutanga ibikoresho ari leta itegeza kongereza abakozi izirumva ko bitabari by'umuforoma ivyo rero twovuga tuti leta niyo yoteza kubiraba mbere no cambaza n'ico kibazo namwe ko mwoca mu kibaza nk'abaserukira leta ko bavuga ko abakozi badakwiye mwokora iki kugira bakwire.
Ubushikanganje bw'amagara y'abantu buvuga ko amashure abandanya kubakwa hirya no hino mu ntara kugira hashobore gusohoka abanyeshure benshi muri ico gisata. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Jocelyn Nsanzerugeze yabishikirije ku munsi w'Imana urangiye mu ntara ya Cibitoke igihe hari hasanzwe hahimbazwa umunsi wahariwe abaforoma.
Aha ni ho bibonera ko leta y'u Burundi yategekanije amashure yisumbuye na za kaminuza z'ubuvuzi kenshi mu ntara zitandukanye. Ihambaye ngaha ni uko twokongerezana ntaryo akanovera mu kuguza umwimbu no guteza imbere ubumenyi muri icyo gisata cy'abaforoma. Ariko rero ku munsi nk'uyu ntitwongera tudatanga impanuro ku baforoma bamwe bamwe bapitirisha umwuga kandi murazi ko umuryango ari umwe agapitisha umuryango kabibane haba mu kwakira nabi abarwayi usanga batibuka ko ibyo turasinayikiga atabyakora. Hari abandi batibuka ko mu mwuga wabo bategerezwa kwakirana ubugwaneza kandi bw'indwara utayivuye kare umurwayi ashobora kuguta mu minwe y'intoki. Tukaba turasaba ababa bafise ako kagezo nabirya abaforoma ariko benshi mu bitaro no mu mavuriro mugende muhanurana mugende muhana impanuro kugira ngo tugwize umwiza twakire neza tutibagiye no gufasha abenegihugu mu kubaha inyigisho zo kwikingira indwara zitarashika.
Merance Akizimana arongoye sendika y'abaganga Sinapa avuga ko amashure y'abavuzi adakwiye mu gihugu kubwiwe akabona nyabuna ko akwiye gushigwaho kugira yungure ubumenyi bw'abaforoma kandi ko vyofasha kubijanye n'ikogwa ry'ubushakashatsi.
Hariho amashure tudafise amashure y'abahinga bimwe twovuga mu rurimi rw'Igifaransa za recherche kugira bashobore kuronka ba master kugira bashobore kuronka ama doctora ayo mashure ntayahari. Mugabo kugira umwuga utera imbere abaforoma bategereza kwiga ku rugero ruhanitse kugira haba ubushakashatsi muri uwo mwuga. Mugabo mu Burundi kuri urwo rugero nta bushakashatsi buraba twama dukoresha ibiharuro byavuye mu bushakashatsi byo hanze.
Abaforoma baboneyeho akaryo ko gusaba leta kwitwararika igabanuka ry'ubuzima buzimvye abaforoma cyo kimwe n'abandi bakozi ba leta babayemwo. Basaba kandi ko leta ibaha uburenganzira bwo gushinga urwego rwabo kugira bashobore kugira uruhara mu itunganywa ry'umwuga wabo.
Federe Niyongabo urakoze. Tukivuga ku Burundi abatavuga rumwe na leta bandikiye umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi Perezida Museveni wa Uganda bamusaba gutumiza ibiganiro byihutirwa hagati y'abarundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yasomye iyo barua atubwire ku buryo burambuye ibikubiyemo.
Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi barungitse ubwo rwandiko n'abaserukira abakiri mu gihugu habe n'abahunze abo bahora mu mwiherero udasanzwe wamaze iminsi itatu I Kampala mu Buganda mu ntango z'uko kwezi kwa gatanu mu rwandiko rwabo abo banyepolitike bavuga ko utwigoro two guhuza abegwa n'amatati mu Burundi dusa n'utwahagaze inyuma y'igice cya gatanu cy'ibiganiro cabaye mu mpera z'umwaka uheze yarusha muri Tanzania bati nabo biruko ubutegetsi bw'u Burundi bwobwo nibwahagaritse kubananya butegura amatora kandi ari kimwe mu byari kubanza kumvikanwa ko badoma urutoki nko ku nzego zashezweho batagishijwe inama nk'umugwi w'igihugu seni ujeje gutegura ayo matora bati nyakubahwa yubarika guta Museveni utwara Buganda ko wari wemeye kwigora ugafashanya na bagenzi bawe gutorera inyishu amatati yacu kubera iki watanye n'ikigazuzo abo banyepolitike bibutsa perezida Museveni ku inama igira 20 y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC ari nabo bari bamwizeye bakamutuma guhuza Barundi yari yakiriye raporo y'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa mutama Mkapa yahoza twari igihugu cha Tanzania yarebwiye abo bakuru b'ibihugu ko wewe arangije akazi kiwe yamara ko bibabaje kubona asozereye icyo gikorwa atanyishu ibonetse wewe yagirije abagenzi we ko batamufashije bikwiye muri ico gikorwa avuga ko kitari coroshe Tasiano Sibomana umwe mu banyepolitike bari Kampala avuye Bujumbura yaragarutse kuri ivyo biri muri ubwo rwandiko mu kiganiro yahaje Ijwi rya Amerika kundwi heze
twebwe tuzari bikenewe yuko tubaza abo bemeye kubandanya biga ingene botorera inyishu igihugu c'u Burundi mu ngorane igihugu c'u Burundi kirimo kuva mu 2015 byari bikenewe koko tubabaza icyo bariko barakora ubu mu gihe na cyane cyane tubona ibyo kubandanya amatora ata neguro yumvikanywe ko tubona ireta n'ababacuditse ariyo ntumbero bafashe
abo banyepolitike babwiye ubutwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika ariwe Abdel Fattah al-Sisi atwara igihugu cya Misiri habe n'abakuru b'ibihugu bya Yase bose ko ubu igikorwa kiri mu minwe yabo kandi ko babwirizwa kugitorera umuti imbere y'uko amatora y'umwaka w'2020 agera inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko Yase yeruka kuba yasubiye kwizera perezida Museveni ngo abari wabandanya ari umuhuza mukuru mu matati ya politike yadutse mu Burundi mwaka w'2015 yarahawe n'abandi bunganizi babiri ari bo perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya na perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania abo banyepolitike bati abarundi babiteze ko byinshi ko mu maguru masha mubandanya kandi mugasozera ivyo biganiro bikunze imbere y'ayo matora bemeza ko nubu bakibafitiye icizere ko bifuza amatora atunganijwe neza ariko ko abwirizwa gutegurwa neza akarere n'ubumwe bwa Afrika babigizemo uruhara kuko ari amatora yo gukura igihugu mu kaga
twarasubiye kwemeza yuko inzira y'amatora ariyo yonyine irashe dufatiye ibisabwa na n'inzira ya demokarasi kugira umuntu ashikire ubutegetsi icya kabiri twemeza nuko aya magume Burundi burimo kubera amatora mabi yo mu 2015 inzira ya mbere izotuma igihugu gisubira ku murongo mu buryo bwose byaba mu bya demokrasi haba mu by'ubutunzi haba mu by'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu haba muri icyo kibazo cy'abahunze bashobora guhunguka haba ibibazo by'umutekano eka n'ibindi byose byatumwe n'ayo magume amatora atunganijwe neza humvikanywe ko amategeko yagenga imigambwe yose ifite uburenganzira bwo kuyajamwo n'ibindi niyo nzira irashe gukura igihugu mu kaga kirimo
babwira karere n'amakungu ko batahabereye magabo ngo bafashe mu itunganywa ry'ayo matora ibintu bishobora kunyuka mu gihugu kurusha uko byabaye mu mwaka w'2015 mbere amagume agatandukira n'akarere kose yamara abo banyepolitike bizeye ko ibintu bitazoshikaho ahubwo ko vuba agiye gutunganywa ikindi gice cy'ibiganiro yaba leta y'u Burundi ibiro by'umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi akarere ka Yase cyangwa ubumwe bwa Afrika nta n'umwe aragira ico ashikirije kuri ubwo rwandiko yamara abarurungitse bemereye Ijwi rya Amerika ko rwabashikiriye bose Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
Karaveri urakoze kuri iyi nkuru tujye noneho muri Kongo aho abanyekongo binubira abarundi bahungira aho muri Kongo uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo gushaka kazi aba batuko bakinubira ruko batwarira imirimo abo barundi bo bishimira ko iyo mirimo ibatunze kandi bahembwa neza kurusha uko bahembwaga mu gihugu cyabo cyakora babazwa nuko bamwe mu bakoresha cyangwa se abashinzwe umutekano babambura mugenzi wacu Vedaste Ngabo adafite inkuru irambuye
Abakozi ba Kongomani by'umwihariko abakora imirimo y'ubwubatsi n'abakora imirimo y'umungo ndetse n'abamotari bagaragaza yuko hari ibibazo by'ubushomeri bafite kuva abakozi b'abarundi batangiriye kuza gushakira imirimo muri teritwari ya Uvira mwaka w'2015 aba bakozi bakorera muri iki gisagara cya Uvira batangaza yuko aba barundi bakorera Uvira batumye babura imirimo bikurikiranye nuko abakozi b'abarundi basaba amafaranga make ndetse bagakora amasaha menshi ugereranyije nayo abakongomani bari basanzwe bakora Ale Matenga numufundi w'umukongomani agira ati
ilikuwa vema sisi wafundi sote tukale pamoja kini wenzetu warundi tunapokea vizuri ila wakikuja kufika wao wanashusha bei kutuzidia sisi wafundi
byo byiza twicaranye hamwe twese abafundi ariko bagenzi bacu ba barundi turabakira neza usibye yuko yo bamaze kubona kazi bagabanya ibiciro bityo bigatuma bitugora kubona akazi twebwe abafundi b'abakongomani ikindi iyo twakoze ku munsi batwishura idolari 5 ariko tukageza saa 9 turi gukora ariko abarundi bo barakora bakageza saa 12 umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Uvira bwana Willis Lemba avuga yuko abakozi b'abakongomani imvambu zibatera kwitotombera abarundi ariko hijya no hino muri uyu mugi usanga benshi mu bamotari abafundi bubaka amazu kimwe n'abakozi bo mu ngo ndetse n'abo mu tubari umubare mwinshi ari uw'abakozi b'abarundi mu gihe iyo mirimo yari isanzwe ikogwa n'abakongomani bamwe mu bakozi b'abarundi bakorera muri uyu mugi wa Uvira twaganiriye bagaragaje yuko bahitamo kuza gushakira imirimo muri Congo bitewe n'amafaranga bavana muri iki gihugu ndetse n'ubushomeri buri mu gihugu cy'u Burundi Ndayize Filimoni ni umukozi ukora umurimo wo mu gikoni
twebwe igituma tuvi Burundi tukaza gukora ino ngaha hari akarusho gatoya gahari ino barakorera amahera y'amadolari afite agaciro buhoro buhoro tugasanga afite akarusho gusumbya hari iwacu ugiye ukavunjisha amahera y'iwacu y'amarundi ugasanga urungutse ukagira akantu k'akarusho gatoyi ukisahiriza ugafasha umuryango muhira
nkawe umukozi wo mu rugo aho ukora baguhemba gutya
aho nkora hano kuri barampemba neza ukwezi guheze bakampemba idolari 50 ngiye kuvunjisha mu mahera y'iwacu nsanga harimo akarusho
ubwo twaganiraga n'abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri quartier ya Nyamyanda Avenue Plage d'Or Nyonguru Abduru atangaza yuko nubwo babangamiwe n'abamwe mu bakozi b'abakongomani bicara babitotombera ko babatwara imirimo ababaha imirimo ibo bashima imikorere y'abarundi bikurikiranye n'uburyo bihutisha umurimo babahawe
twe icyo badukundira twuvuga n'ikintu kimwe kubera duheza akazi n'ingoga nicyo kintu badukundira ababosi bo muri Kongo abakongomani bakatwanga kubera tubaka akazi kubera twebwe dukora isaha bo bakora isaha imwe kugera isaha nda bakacha bagenda nayo sima yo biringaho bakanga gukora ngo ati amasaha yage twebwe rero turabye kugira tukacha tubona ko twaje gufina urumva n'icyo gituma tukacha tubandana gusa turiko turakora hama rero abafurero bakacha bavuga ati oya ngo umwebwe rero muzoza muratujya amahera y'iwacu ngo ubujya twebwe nabwo dukeneye ibyo ni
aba barundi bava mu Burundi kubera ikibazo cy'ubushomeri bakaza gushakira amafaranga muri Congo bavuga yuko nubwo hari akarusho kari muri Congo bagifite ibibazo by'abamwe mu bakoresha babaheza amafaranga baba bakoreye abandi nabo bakambugwa amafaranga na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano
cyarananiza kweri ko nk'ubu ndamusabye amafaranga ndashobora nko gukora indwi yose igahera ataha amafaranga ara nk'ubu numva no mu mubiri ngwaye kandi navuye Burundi jo nasize amafaranga menshi yayanyimye ambwira ngo nindindi urakora ntuhembwe jenga jeho bahariyo nk'ibihumbi 30 ambwira ngo nindindire mugabo nkabona yuko atacizere no kugira mu mutima wawe
usibye mu gisagara hagaragara abakozi b'abarundi benshi bakora imirimo yari sanswe ikogwa n'abaturage b'abakongomani iyo ugeze no mu biturage bya territoire ya Fizi na Uvira usanga imirimo y'ubuhinzi no kuragira nayo ikogwa n'umubare munini w'abarundi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara kivuye amajyepfo
Vedaste ngushimire kuri iyi nkuru tunyarukire noneho mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania aho impunzi z'abarundi zisaba abashinzwe kuzifasha kubashakira uburyo bahinduranya ibiribwa baravuga ko bigoye guhorera indyo imwe kandi ko bakeneye n'izindi ntungamubiri zituruka mu biryo bitandukanye baganiriye na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika James Jovin wari wabasuye aho mu nkambi ya Nyarugusu
Dashobora gusanga nk'ubwo bufu babuduhaye cyangwa ubwo bushaza gasanga ntabwo turiye dushiye tugwara mu nda cyane kandi injya nk'imyaka itatu tuyimaze ko tutigera duhindurwa n'umunsi warimwe ubwo bushaza biratubabaza cyane mu nda cha tubaho nyene nk'abantu bihebuye cyane huko mengo ntidufise abantu batuvugira imbere
ikibazo cy'imfungurwa imfungurwa ntituzanse imfungurwa ni nziza mugabo imfungurwa iyo mu mubiri habaye yo protein imwe sanga umubiri ugira n'ikibazo ko umubiri nawo urakenerwa guhindurirwa ibifungurwa nico gituma ikibazo cy'imfungurwa ari imwe sanga dufita ingorane cyane cyane nga mu nkambi
inge turonka mu ikambi n'ukuri nitwovuga ngo ninke cyane ni nyinshi mu bisanzwe zari zikwiye turonka mugabo nuko ataguhindurirwa tutigira duhindurirwa n'umunsi n'umwe bamwe bamwe bifitiye amagara make bari bagumye bakinga imwe imwe baca bamererwa nabi bakagwara mbere bakagera n'igihe bagwara indwara yo kubagwa mu bisanzwe nka estoma barayibaga mu kwikira neza
ibijyanye n'imfungo byavyo biragoye cyane kabisa n'umuntu kubisigurira toremeranya ko turi mu nzi nyine nta kundi kuko kufata umwa kuva mu kwezi kwa mbere udahindurirwa injya nimwe ukamara umwaka n'ubundi ukakurikira n'ubundi ukakurikira n'ibintu bibabaje cyane gose kabisa n'ibintu bibabaje cyane biteye n'agahinda n'abandi babyumvise bokumva ko impunzi yitwa impunzi ari zina ribabaje cyane kandi gira ingorane nyinshi cyane
twebwe mu Burundi gihe twabayo twarahindurirwa cyane turashobora kuronka umuceri ibiraya igitoki ariko nk'ubu kuva dushitse ino nk'ivyo bintu navyo twigera turonka cyane cyanke naho gasanga turarose nibiharagira imwe rimwe tukabifungura kandi biratubabaza cyane kubona tubayeho nyene imyaka itatu ishobora guhera turya ubushyaza tudashoboye guhindurirwa
ibifungurwa turonka ngaha ni fuji ibigori n'ubushyaza na nubuji ari yo soja ni n'amavuta muri make muri ubwo buryo
hanyuma ikindi naco abana batubwiye abana babona ngo ndabagaburira imwe ingimwe barambwira ati ni kuri mama ntidushobora kurya ubushaza ntidushaka kwama kubugara imisi yose barambwira ati duha umuceri duhiki duhimboga rero kubera ari abana nkacambura nico ndabishura kandi twadushaza na kagafunda dushoye ntaco nkuramwo kugira ngo ndabagaburire kugira ngo nkico ndabagaburira kindi ndabahindurire urumva abana bacha batangura kuzura inda bamwe kugwara inzoka no kugira gute kubera ntibabirya banabinezererewe kubera guma babona yuko niko ndabagaburira indya ya misi yose imwe kugeza aho babona yuko umenga je ndabimye indya fise kandi nanje atavyofise ndi bubahindurire
abantu barashobora kugwara kubwo gufungura imfungurwa imwe ibihe birebire biratuma abantu bagwara ugasanga abana ntibagira amagara meza nk'abana bigatuma n'abantu usanga n'abantu bakuze si abana gusa n'abantu bakuze usanga amagara yabo atameze neza egome
icyo twabasaba nuko boza baraduhindura bakaduha ifungurwa zikwiye bakaza baraduhindura ifungurwa zose zikwiye z'umuntu ashobora kurya kuko turazi yuko izifungurwa baduha twebwe ubwacu nabo nyine ntazo bomara ku imyaka itatu ari bo bonyine ni barabuko ntubashobora kuduhindurira natwe turabantu nk'abandi twebwe icyo twosaba nuko boshobora egome nimba amahera yoshoboka nabo nyine amahera bo yaduha tukaraba twebwe nyine ikintu dushobora kuza guhindurirwa kuko birashika nk'umwana gusangara gwaye zangera zihebye ntazariye bagashobora kuduha umuceri cyangwa bakaduha amahera ibyo byose byo bavyiza
jene nasaba nk'ishira mu gemeye kwitanga kutugaburira ko ryogerageza rikaduhindurira n'ukuri basiri imwe rimwe rikagerageza rikaduhindurira tukaraba ko natwe twomera nk'abandi nubwo turi impunzi kuko nubwo turi impunzi turagomba kumera nk'abandi ego bakagerageza bakaduhindurira injya uko babona byogenda kose mugabo ntitwame kubwari bwa misi yose ubushaza bwa misi yose bakaraba bakagerageza bakaraba ko ukuntu botuhindurira kuko natwe turakeneye kubaho nk'abandi
nakwifuza gusaba amashira hamwe asanzwe akwirikirana iby'impunzi nkuko nabo nyene bitoshoboka yuko bo kwama ku mfungurwa imwe nakwifuza yuko bokwirikirana ubuzima bw'umwana w'umuntu nkuko basanzwe bukwirikirana nyene bakaraba ibikwiye gufasha umubiri w'umwana w'umuntu bakaza barahindagurira rimwe na rimwe baza barahindagura imfungurwa kubw'amagara meza mwana w'umuntu
cyari ikibazo kibiribwa mu nkambi ya Nyarugusu ku mpunzi z'Abarundi baganiraga na mugenzi wacu James Jovin cyuti rero icyo nicyo kiganiro neho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara tukaba tubashimiye cyane kwa mwateza amatwi. Mboneho kana kanya ko gushimira engineer Misha wadufashe ku buhanga bw'ibyuma, yarafatanije na Fasil Gebehu kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Nkamba sezerero mbarakira ibindi biganiro byacu masaha ari imbere birimo muri isangamo zo gukurikira kuva saa 10 kugeza saa 11, amakuru yo mu karere kuva saa 12 n'amakuru arambuye guhera saa 1 n'igice z'umugoroba. Mukomeze rero mugire ibihe byiza.